Mix, call it the major.
지옥한 예케라 투키바토. 하루 둘이인 뭐 트와일인 바켓지. 아리쿠 부쿠에 라 제네라션. 네 텔레노베라 누아 바세피지. Oh, we know,
we know, let's
we know, we know. We talk about Kankera. We got Nino,
Nino,
Nino, Nino. We're in a Kankera. My yellow bear,
my yellow bear,
we need it. We need a bob. Attention, la Béari,
la Béari.
Kanyukure, kanyukure, egera ngahanda kwere kuko bayitamba. Mwagure, mwagure, ndabacire ku mayangu ko baziririmba.
Wote, let's go. Wote, wote, let's go, let's go.
Mbaraga saku katebe gato. Ziki na makarata, siga tukana.
Generation za WhatsApp, ntibagice imigane n'ibitito. Instagram na Facebook, ntibagice imikino y'abakiri bato. Gusimba umugozi n'urubugu, ukina inkoni ntibagiye n'ikibariko. Murikira, murikira, ndabivuze tuno turirimbo twa kera. Dabira, dabira, uko twiyibagije tujyoshe twa kera.
Tera kire muto, yabonye abandi bana, bagiye ku mashure. Agarukira mu nzira azaba baye cyane aca saba babyeyi ngo nibamwandikishe amaze kuyatangura ntiyateve kuyaheza na n'ubu yaratsinze igishoro ntirwara.